mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mirwe neza nshuti muduteze amatwi, ni Edi Rwemba suza kandi mbayikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu nkambi y'impunzi z'abarundi ya Mutenderi iri mu gihugu cya Tanzania, haravugwa imvura nyinshi iguye mu gihe izo mpunzi zikiba mu mahema.
Nko mu ijoro kwa tusanga urikora dorodora ku nzu z'abandi biyubakiye ngo bakugamishe, uronke ukuntu ugamisha umwana ugasanga ntihatari nyene, nabo hari nabo bavyuka bakugurura ukugama.
Uwo ni umwe mu Barundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania. Iyo nkuru n'izindi zirimo inama mpuzamahanga yiga ku buringanire mu Rwanda turayigarukaho mu kanya gato. Mugume ku maradiyani. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abasivili umunani biciwe i Bokeine mu ntara ya Beni mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Eugenia Mukankusa ageze muri studio. Eugenia, iyo nkuru iravuga iki?
Iyo nkuru iravuga ko kuri uyu wa mbere amasasu yumvikanye hafi y'ibigo bibiri bya ONU mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Beni, ni naho abantu bari bagiye gukora imyigaragambyo nyuma y'uko umutwe witwaje intwaro wishe abasivili umunani, nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP. Ingabo zishinzwe umutekano za Kongo nizo zarashe zishaka gusesa iyo myigaragambyo nk'uko umunyamakuru abitangaza. Nyuma yo gutwika ibiro by'umujyi wa Beni byarangiritse igice kimwe, abantu amagana berekeje ku bigo by'ingabo za ONU mu nkengero z'uwo mujyi. Bari barakajwe n'uko hadakorwa ibihagije ngo ibitero by'umutwe wa ADF cyangwa Force Democratique Alliée bihagarare. Uwo mutwe w'abarwanyi niwo witiriwe ibitero byahitanye abantu amagana mu mwaka na 15. Umuvugizi w'ingabo za ONU yagize ati, abigaragambyaga bamenye inkuta z'inyuma za bimwe mu bigo byacu, ingo z'abakozi ba ONU zatewe zirasenywa. Colonel Mark Hazukai yahamije ko umujyi watewe mu ijoro ryose. Yabwiye ibiro ntaramakuru AFP ati umwanzi yinjiye muri karitsiye ya Bokene kandi yishe abasivili umunani.
Tugume muri Afrika, indorerezi mpuzamahanga zavuze ko itora rya perezida ryabaye mu mahoro kandi nta muvundo mu gihugu cya Guinea Bissau. Eugenia Mukankusi, ho byifashe gutabungaho muri Guinea Bissau.
Itora rya perezida muri Guinea Bissau ryarabaye riba mu mahoro mu mutuzo nta muvundo, byavuzwe na Oldemiro Barua, umuvugizi w'indorerezi mpuzamahanga mu bihugu bivuga ururimi rw'igiportuge. Amajwi yavuye mu itora rya perezida byitezwe ko azamenyekana kuri uyu wa kane. Igihugu cya Guinea Bissau giherereye mu burengerazuba bwa Afurika ntikigeze kigira agahenge mu bijyanye na politiki kuva gihawe ubwigenge na Portugal mu myaka 50 ishize. Perezida Jose Mario Vaz ushaka manda ya kabiri y'imyaka 5 niwe perezida umwe rukumbi kuva igihugu kibonye ubwigenge ubashije kugera kuri manda ye ya kabiri, ubashije kurangiza manda ye adakorewe kudeta cyangwa se ngo yicwe. Vaz amaze gutorwa mu murwa mukuru ejo ku cyumweru, yavuze ko abanyagine bisabo bigenga kandi ko azubaha ibizava mu matora. Yagize ati, nujuje inshingano zanjye zo kugarura amahoro n'ituze. Uwaruhagarariye rero waruhanganye na perezida Vaz muri iryo tora ni wahoze ari minisitiri w'intebe Domingos Simoe Pereira, umwe mu baminisitiri b'intebe batandatu Vaz yirukanye mu gihe cy'ubuyobozi bwe. Pereira nawe yavuze ko azubaha amajwi azava mu itora. Yagize ati, ari amatora arakomeye ku mibereho y'igihugu n'ibihe biri imbere.
Muri Afrika y'Epfo ho perezida Ramaphosa arahamagarira abagabo guca ukubiri n'imyitwarire ibangamira abagore. Ibi Eugenia Mukankusi arabiheraye.
Nibyo koko Edi, perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa uyu munsi kwa kane yatangije gahunda yo kurwanya ibitero bikorwa ku bagore. Yashishikarije abagabo guhindura imyitwarire ibangamira abagore. Yavuze ko urugomo rukorerwa abagore muri Afrika y'Epfo rushingiye ku mitekerereze y'abagabo rwatumye ifatwa nka kimwe mu bihugu abagore badatekanyemo ku isi. Ramaphosa yatangije gahunda y'umwaka y'iminsi 16 yo kurwanya urugomo rukorerwa abagore mu ntara ya Limpopo mu majyaruguru y'igihugu aravuga ko urwo rugomo barurambiwe yabwiye abarukora ati nta mwanya mufite muri sosiyete yacu nk'uko imibare rero ibigaragaza hitwa umuntu w'igitsina gore muri Afurika y'Epfo buri masaha atatu buri munsi 137 makorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina Perezida Ramaphosa yavuze ko abakora ibyo bikorwa bazahigwa bukware kandi ko miliyoni 108 z'amadolari zashyizwe ku ruhande ku gihe cy'amezi atandatu mu mugambi w'ibihe bitunguranye ayo mafaranga azafasha mu bijyanye no kuvugurura ubutabera ku bahohotewe ashyirwe mu bikorwa byo gukangurira abantu guhindura imyumvire n'imyitwarire ndetse no gushyiraho amahirwe mu by'ubukungu ku bagore bashobora guhohoterwa kurusha abandi
Eugenia Mukankusi turagushimiye cyane kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi mukanya na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Mu Rwanda guhera kuri uyu wa mbere hateraniye inama mpuzamahanga yiga ku buringanire ni inama yitabiriwe n'abantu basaga 1000 barimo abakuru b'ibihugu abayobozi mu nzego za leta bashakashatsi nabikora ku giti cyabo bayitangiza abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Ethiopia bagaragaje ko iyo abagore bateye imbere n'igihugu muri rusange gitera imbere ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ikigari mu Rwanda
Nina mirimwe abantu barenga 1000 barimo abakuru b'ibihugu abatambukanye b'abakuru b'ibihugu abaserukira amabanki akomeye ku isi nk'ibanki y'isi yose ibanki ya Afrika ijeje iterambere ibanki z'ubucuruzi mu bihugu bitandukanye bya Afrika no ku isi ikigega c'iterambere FMI abikorera twabo amashami yigenga n'abandi intombero nyamukuru y'iyo nama Sommet Mondial sur le genre no gukuraho inzitizi abagore bahura nazo cane cane mu gushinga amahinguriro canke amashiramwe yo kwiteza imbere ndetse no gushira imitahe mu bisata by'abikorera twabo aho inzitizi ya mbere no kubura imitahe ingurane hamwe n'ingwati Ibanki ya Afrika ijeje iterambere ivuga ko abo bataronka ingurane ari hafi bice 70% iyo banki ivuga ko akenewe imiliyari zirenga 3 z'amadolari ya Amerika kugira ngo imigambi y'abagore ifatwe mu mugongo iyo banki yemeye gufasha muri ico gisata mu kugurura inama Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko umugore ateye imbere atanumwe ahahombera
The fight for gender equality is really a common sense.
Igikorwa cyo kugwanya ubusumbane hagati y'abagabo n'abagore ni cyatwese. Abagore bateye imbere n'igihugu kirahungukira kandi nta numwe ahahombera. Iyo umugore ari mu buyobozi bimuha kwama yibaza ingene yoteza imbere ukungana kw'abagore n'abagabo ahakorera. Ntekereza ko byakabaye byarakozwe ku buryo abagore baronka amahigwe angana abafasha kwinjira mu ishoramari n'ubucuruzi aho abagabo babifata nk'ibisanzwe. Nagira nshimire ibanki ya Afrika y'iterambere kuri ico gikorwa gikomeye giyemeje cyo gufasha kugira ngo haboneke izo miliyaridi z'amadolari maze abagore benshi baronke ingurane muri Afrika
billion dollar credit gap for women led enterprises in Africa
Umukuru w'igihugu cya Ethiopia Salewak Zewede w'umukenyezi yunga mu gya Perezida Kagame k'umugore ari nkingi y'iterambere yamara we yongera koko abagore bakwiye kugaragaza ko bashoboye aho bari
In the cabinet we have also been able to see for the first time
Ati dufise ibice 30% by'abagore bari muri leta wacu harimo n'umushikiranganje w'umutekano naje we Perezida w'umugore ariko ivyo ntibikwiye kuko iyo abakwaru kugena abagore gusa twobaye twarabikoze kuva kera ariko no kwibaza ico umugore amari igihugu mu kibanza arimo ni gikorwa twatanguye ariko tubwirizwa kubandanya abakobwa biga amashuri meza baje mu bibanza bikomeye bahangane n'abagabo duhindura ibintu aho turi abantu bashobora kukubwira ngo ya umukuru w'igihugu abwirizwa gukora uku na kuriya ariko nk'umugore mpinduye gutwara ariko ngatwara neza kuko into bigerageza
different in a different way so why don't I try it
Uganda rufatwa nk'akarorero mu guteza imbere abagore no kubashira mu bibanza vya politike bifata ingingo ku bice birenga 60% muri leta no mu nama nshingamateka. Soline Nyirahabimana umushikiranganje ajeje uburinganire n'iterambere ry'umuryango mu Rwanda abona ko iyo ntambwe yavuye kure.
Iyo turimo kuvuga ngo umugore ejo yasabaga uruhushya kugira ngo akingure konti, none akaba afite uburenganzira bwo kuyikingurira, akaba afite umutungo mu byerekeranye no kubona uburenganzira ku butaka. Tuvuga ngo muri ya miyoborere myiza arayobora. Turi muri civil society, mu miryango itari ya leta.
Yemeza ko hakiri imbogamizi. Kuri we ababyeyi bakwiye gutangura kurera abana babo bakiri bato bakabigisha uburinganire hagati y'ibitsina.
Ni naho usanga bigira n'ingaruka rimwe na rimwe ugasanga harazamo n'amakimbirane n'ihohotera rishingiye ku gitsina. Nabyo ni iyindi mbogamizi dufite.
Iyi nama yiga ku ruhara rw'umugore ihuriranye n'itsekeza ry'iminsi 16 ryahariwe kugwanya amabi afatiye ku gitsina akorerwa abagore n'abakobwa. Abitabye iyo nama babona ko abakora ayo mabi amategeko akwiye kubahana yihanukiriye kugira ngo ayo mabi atuzwe burundu. Pierre Clave Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Mutendeli mu gihugu cya Tanzania zibasiwe n'imvura nyinshi imaze iminsi igwa. Ni mu gihe nyinshi muri izo mpunzi zigituye mu mahema. Abana bakiri bato bari mu bagirwaho ingaruka n'iyo mvura ivanze n'imbeho nyinshi. Ni inkuru twakurikiranwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika James Jovini mu burengerazuba bwa Tanzania.
Umuyaga urapfumbura rwose ugakura kugasigara mu bugaragwa nk'iyo narinze kwinginga uwo uza kusakira yagurutse.
Abagituye mu nzu z'amahema hanini n'abageze mu zabukuru, abireranye abana hamwe n'abo magara yagoye, abafise ubushobozi bwo kwifyaturira amatafari bo baronkeje amabati hama biyubakira inzu zikomeye. Muri iki gihe cy'imvura amaganya ni menshi kubera iyo imvura iguye haba ingaruka mbi kuri bo. Zimwe muri izo ngaruka mbi cyane cyane bavuga yuko imbeho igeraho ishaka kwica abana babo hamwe n'ibintu byabo kononeka. Aba ni bamwe mu bavugiye kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Inzira pfa ibiki bikavunika kubera umuyaga n'agahema kagatabuka. Imbeho nifurira nyagirwa kubera haba hanyagirwa nyene abana imbeho ikabica.
Ngaruka mbi zidushikira nkatwebwe tukiri mu nzu z'amahema nk'ubu nk'imvura imaze iminsi igwa ihengera mu ijoro ikacigwa. Ibiswasi umuntu yaryama ko biranyagirwa ugasanga ariko aranyagirwa abura naho umwana musira. Nk'ubu nyene n'agafu gusanga kanyagiwe n'ibindi n'ibindi byose usanga byanyagiwe. Nko mu ijoro ukacusanga uriko uradodora ku nzu z'abandi biyubakiye ngo bakugamishe uronko kunugamisha umwana gasanga ni hatari nyene. Nabo hari nabo bavyuka bakugurura kugama nabandi bigira nk'abatavyumvise
mariya nyakigwa twombo gasanga twononeka wari watwogeje gasanga ibivu bizabirahunguruka biza kumeza gasaba rewe ko wamya uroze gasaba ni kagahuta guhera nawe ubona gateba no kutugira tukaro nditegura nk'umviri yomera nk'igabanutse yuko nogya uburyo bukwiye nk'ubakinje nko
irabona ntisakaye nyene umuntu arahara hariya no mu ijoro agira n'ibintu byo kuba kumva ibiyaga biragurutse cyane n'igisuma cyaza ntacyumva. Sinzi impamvu zatumye bataduha ntacyo tume.
Ishyirahamwe Norwegian Refugee Council NRC niryo rikorera mu gisata cyo kuronsa impunzi buraro, ariko izo mpunzi zivuga yuko hakiri ikiringo cy'imyaka ibiri zitararonswa amahema kibure inzu z'umwuzurira ibyo bita amatenti. Ku bw'iyo mpamvu amahema bafise yaratabaguritse, aha basaba iryo shyirahamwe kubagarukirako.
Tusaba baduhe cyane cyane bambaye nk'agatenti n'isawa canke bakampa gahema kugira ntitunyagirwe.
Nk'icyo twasaba nyene nk'abajejwe nyene ibyo kubakira abantu bo basaba bakaduha inzu kweri bo babakoze kuko biragoye.
Ishyirahamwe Norwegian Refugee Council ivuga yuko buraro ari kimwe mu bibazo bihambariye impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania. N'ibice 60% by'imiryango ituye mu nzu zidashemeye kandi ziharurwa yuko zari zo gushikiramo gusa. Umwaka heze 2018 iryo shyirahamwe rimenyesha ko ryubakiye imiryango 248 muri umwaka w'2019 rivuga yuko rizokubakira imiryango irenga gati 1,000 mu ntumbero yo kugabanya icyo kibazo. Mu nkambi ya Mutenderi iri mu ntara ya Kigoma mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'Ijwi rya Amerika.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. mugakurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Muri uku kwezi mu duce twa komine Mabayi mu ntara Cibitoke mu Burundi hagabwe ibitero n'abantu bataramenyekana. Uburundi buvuga ko abagabye ibyo bitero baje baturuka mu Rwanda, mu gihe u Rwanda rwo rubyita ibihuha. Amakuru atangazwa avuga ko hari abasirikare b'u Burundi batari bake bahasize ubuzima. Abanyapolitike barimo ambasaderi Isidore Mbayahaga, Chauvino Mugwengezo uyoboye Urunani Sefor Arusha, na Inosabano ukurikirana hafi politike y'u Burundi bagize icyo babivugaho mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Duhere kuri ambasaderi Mbayahaga uvuga uko abona ibyo bitero n'ingaruka zabyo.
Tariki 16 mu ijoro rishiri rya 17 tariki 11 mu kwezi kwa 11 2019 nibyo harabaye igitero mu ntara ya Cibitoke kizaranye mu Rwanda, nkuko mwabyumvise umubwiriza wa gisirikare abishikiriza yuko abasirikare b'u Rwanda bateye igihugu. Ibyo rero byarabaye mugabo nuko mu bidute mwadakiriye gute. Ni ibintu bibabaje cyane kuko nibaza yuko muri kano karere u Rwanda murabona yuko rusa nuko umubano n'ayandi mahanga cyane cyane ibihugu bya karere turimo usa nuko utari kuragenda neza biriko biranga. Rero twebwe tumaze kubyumva, tumaze kumva yuko ari ingabo z'u Rwanda zoba zateye, babonye yuko mu bisanzwe ari ikintu kidasanzwe. Ariko Imana ishimwe kubera ingabo z'u Burundi, nubwo bavuze cyane yuko ariho nyinshi zahasize agatwe, barashoboye kubyifatamo neza bitero baragisubiza inyuma.
Ariko igisirikare cy'u Rwanda cyarahakanye ko atari cyo cyakoze ibyo bitero.
Nibaza yuko mu bisanzwe ahantu henshi ugiye kuraba u Rwanda rufite umubano mubi n'u Burundi na Congo ndetse n'Uganda, ngira muri buka no mu myaka iheze yuko bigeze gushamira na Tanzania. Icyo gihe rero murabona yuko ibiriko birakorwa mugabo mu gihe bavuga yuko ari umugwi wundi wavuye mu Rwanda witwa CNR cyangwa FRB. Nibaza yuko u Rwanda goba rwarahwikiwe kumva yuko hari umugwi uriyo uri kuragomba gutera igihugu. Birashoboka rero yuko nubwo boba bavuga yuko ari iyo migwi mu bisanzwe n'ibisanzwe, n'imvuga imenyerewe yuko u Rwanda ruhakana yuko rutari muri ibyo bihugu aho ruba ruri kurwanyiza ko ruri kurahungabanya amahoro n'umutekano. Icyo gihe rero nibaza nkuko twabyakiriye nk'abantu bakurikirana ibya politike, nibaza yuko ari ikintu kibi cyane.
Ariko amakuru yatangajwe ibyo bitero byitiriwe n'ayamirwe ibiri twavuga CNR na FRB, uwa mbere nk'uko twabivuze ushaka gushyigikira eka gutsimbataza amasezerano y'Arusha, uwa kabiri ukaba ushaka guhoza Abarundi. Ku bwanyu ibyashikijwe n'iyo mirwi mu bibiga kwiki Abarundi baraboshwe amasezerano y'Arusha arahonyanzwe?
Yeye nibaza yuko ibyashyizwe n'iyo migwi nta gaciro dushobora kubiha kuko tubazi ko atari iyo migwi. Nimwe bavuga nyine ngo bibeshe bw'umwana ariko bigatera amabondo nyina. Nibaza yuko u Rwanda rumaze gufatanwa itonga kuko ntibari gushobora kuvuga yuko batewe n'u Rwanda batababonye, kuko nubwo batangaza cyane cyane nuko rimwe rimwe hariho abantu usanga barashyizeho abantu bakunda kuvuga amakuru n'ingoga. Nibaza yuko n'u Rwanda rwahatakarije ingabo kuko nibaza yuko ibyo biramutse bivugwa ntigwari gushobora kubura nabo guyikuriza ko mu gihe rubahaye indaro rukabaha petete n'impigi zo kugomba kudurumaya amahoro y'umutekano. Bari guteza kuvuga bati rero ko dufashwe tutagomba gufatwa. Nibaza yuko mwoca mu byivuga rero ko ari mwebwe, ariko turazi yuko muri iyo migwi yose iri kiravuga ivuga yuko igomba gutera no gufata igihugu mu gutemberaza ubutegetsi. Nta n'umwe urashobora kwitunganya ku buryo buhangana n'ingabo z'u Burundi. Ibyo turabizi kuko turazi yuko hari abantu bakiri bato cyane batarashobora kugomba gutera ingabo z'u Burundi ngo barwane intambara nk'iryo yabereye muri kariya karere. Biragaragara neza yuko ari abandi bantu. U Rwanda rero ntibubyemere, hanyuma ababijejwe babikurikiranire hafi. Ariko twibaza yuko nkuko mubivuze ibyashikirijwe n'iyi miharuvuga ya CNR na FRB, turaza yuko ata gaciro Abarundi babiha umwansi baramumenye baramu turakora imirimo itandukanye tugataha mu
ngo barundi batari bake bariko rashikiriza cyane cyane ico biyumvira kwico gitero urunani Sefor Arusha gwara sohoye itangazo rukaba rashikije aho ruhagaze twari kumwe n'umushya ntahe muri we neza mushya ntahe shovino
Niriwe
n'abakubiza
bose muraho
makame ego nashaka namwe mutubwire musobanure cyane cyane ikiri mu itangazo mwashikirije mu gisobanura abarundi nyuma yaho habereye ico gitero mu misi iheze mu Burundi
iko twebwe itangazo twasohoye rya bitangazo gerekeye ko burya ivyo mu kijya gihugu cacu byagoranye kuva kera abantu baguma basemerera basubira abantu barafata n'intumbero zo kugira bati reka twiyamirize ingendo y'uko kutubahiza amategeko mu guhamagara abantu kugira inyerekano ivyo byavuye byavivamwo ibintu by'ubwicanyi ibintu byo gutoteza abanyagihugu ibintu n'ukuri igihugu cyacu n'abarundi batari bwabone ama rero uko imyaka yagira agenda niko n'amakungu yasemerera agira ati yemwe numuce ngaha muyage muvugane mubiyage kugira mu bitorero umuti ikindi ko ndakivuga ntariko ndasigura igituma imigwi yotera ndiko ndakivuga kugira nerekane icyuka kibi kiri mu gihugu cyacu haraci imyaka hafi unyigiye ku bitano twebwe ku bwacu ku giti cyacu twaragerageje munani twagiye turakoreramo tugerageza kwamama tugerageza gutera kamo ubutegetsi bwa Peter Nkurunziza kugira butebe buze ku meza yo kuyaga tubivugane
ego Shovino turetse
amaso yahezeyo
turetse gutera kamo mushya ntahe Shovino hariho abantu bashaka kwibaza igituma atakiri mwavuze kubateye imabaye mwamubishigikiye
twebwe abatera cyangwa abadatera abatera daboro ni ukumenya ko igihugu cyacu kiba kigiye mu bihe bidasanzwe amaraso ashaka guseseka nta munyagihugu akwiye kwicwa
serekati ihene jambo inosamba no nawe nyene arakwike na politike mu Burundi akaba ari iburusire mu gihugu cy'Ububirigi inosa ico gitero mwebwe mwacakiye gute mu kanya gato
murakoze cyane Fredi cyambere cyo nashaka kubanza kuvuga nuko mbanje guhoza mpumuriza n'abarundi ba mu ntara ya Cibitoki imabahe ahantu mvuka ndabyumvise navuga ati ibyo bintu bisanzwe mu mateka y'u Burundi kuko twebwe imabaye kana mu ntara ya Cibitoki kuva u Burundi bwabaho twamye tugirana imigenderano myiza n'ibihugu n'igihugu kibanye cy'u Rwanda haba ku ntwaro ya Habyarimana twarakiye cyane abanyarwanda mu ntara ya Cibitoki baciye n'imabaye ko twebwe twadufitanye n'imigenderano n'amasoko y'arema abanyarwanda bakaza gushika n'ubu hariho intwaro ya Paul Kagame twamye twakira abanyarwanda kandi twamye tubana neza rero byarantangaje cyane kubona intara ya Cibitoki yakiriye abanyarwanda bamwe bamwe kabakuza ntarinze no kuja kure murarabona nihindagurika ry'abatwara inzego z'umutekano mu Rwanda benshi uko aheruka kubigira Paul Kagame yashyizeho abantu mu Cibitoki twari tuvuga tuti rero ahubwo byari bikwiye kubona n'abantu twareze kugira imigenderanire mibi yari hari hagati y'u Rwanda n'u Burundi ahubwo ko yari igiye kuba myiza mugabo twasanze ko ari yindi ntumbero kubyabaye rero muri komune y'amabayi nta nkeka ibyo by'imigwi bari kwaravuga mu gifaransa byita diversion murazi ingene u Rwanda n'ibibanye bihugu bibanye ingene byamye bigiramo mu guhungabanya umutekano w'ibihugu bibanye ubwa mbere hoho ibyabaye mu Rwanda bose barabizi ho nyabwoko byabaye mu Rwanda bagaca bagitirira kugira bayigire ari nka fond de commerce aho batangwa kuvuga ngo interahamwe ziri muri Congo mwarabonye ibyo ngene byagenze iyo bavuga ngo bagiye kugira kurondera interahamwe muri Congo aho baca baza barashinga imigwi itera muri Congo bakayitirira ko ari abakongomani
duhe ijambo umunyu wanyu wa radio ijwi rya Amerika Jerome mwiriwe neza muri hega Jerome
ari muhinga neza kuri centre
imuhinga akandi kazina kawe ninde
irindi ndashimiye
duga ku ijambo ikibazo cy'imvuyo
mbanje gushimira abano ba bamwe mwatuzaniye ari bashimire
urakoze urakoze cyane
no kuvuga ndumva bamwe baravuga ngo mu Rwanda abandi no kuvuga ikibazo n'icyabashiri iwacu ikihari umunsi ukwiye kuhaba nuko bagaragaza kumvikana hanyuma nizaba ava baragenderanira igihugu cy'ubona n'u Burundi bagashishikara umubano mwiza hagati yabo kuko ikibazo kiri iwacu sijiguro yuko siba cyatewe n'umubanyi kuko n'akarengo inzu yihiye umubanyi waza kuyizima icyo saba rero abarundi nuko bakumvikana muri politiki iwabo hanyuma bakareka kubigishirira abandi abana bariya
Murakoze Jerome kucyumvira mushikije reka tugihe mbayahaga mushikana mbayahaga agire ica kivuze ko abarundi bakwiye kumvikana gushaka gushya makosa kubabanye duga kwija mu mukanya gato cyane gose
murakoze cyane ubwo kubwanda yishimiye nagomba nababwira yuko muri sanswe icavuze kirumvikana mugabo hariho umuntu ugomba ko mubana agatoroka kunanira ero abuza ati kandi inzu y'umubanyi hiye ni umubanyi aza kuyizimya ariko mu gihe rero ituriwe n'uwo mubanyi nyene urumva yuko zihaze bingorane rero nibaza yuko rero nta nyungu n'imwe mbona u Rwanda rufise mu guhungabanya ibihugu babanye kuko nubwo bavuga ngo mu gihugu wacu ngo hari umutekano muke kubera abanyepolitiki bari hanze byanze ko baje mu matora nibaza yuko u Rwanda nagone ni hamwe nyene yagoye ntawoheka ntawo twenga uhetse kandi nabakuriwe kuko nagone urabona yuko rugize abanyarwanda bari hanze benshi
ariko ibirego bivuga ko ari u Rwanda rwateye biracari birego si ibintu biremezwa kumugaragaro n'abantu ataho begamiye
abo ni bande bo byemeza gusumba abantu batewe akabona umwanzi yabateye
Chevino Mugwengezo ijambo ringwawe cyane cyane ku byashikije ubwa mbere na mbere na Jerome muce muja no kucyumviro reka kumpari umushe ntahe Isidore Mbayihaga yashize imbere duga ku jambo
reka je mbere aho umuntu wa nyuma yashikirije anyagiriza yuko ndi mu bantu bashesha amaraso mu gihugu uyu muntu ngira ntanzi jewe no uvuga yuko kuva mbaho ntazi icyari cyo kusesa amaraso y'umuntu kuva mbaho hanyuma rero nishuye kurujya yatanguye kuvuga ati abarundi bose abandi manifestation bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda urumva n'u Rwanda rucumbikiye abagizi ba nabi n'u Rwanda rucumbikiye abantu bagiye kudeta ekanana n'ayandi mabi menshi yaguma yaginiza u Rwanda jewe nashaka namwishyure ngira nti iriga u Rwanda nicyo gihugu cyari nicyo gihugu kiri hafi y'u Burundi na cyane cyane izijya ntara za Kirundo Ngozi Kayanza eka ndetse na Bujumbura u Rwanda nicyo gihugu kiri hafi byo ntangaza hamwe umuntu w'umunyagihugu w'inyanzarake yofata ibarabara agahungira mu Rwanda kuko uwo muntu w'inyanzarake inzira ya hafi yacabona inzira muri Tanzania
uwo yari Chauvino Mugwengezo uyoboye urunani Sefor Arusha byari mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije mbere yuko dutandukanaho tubibutse ko itora rya president wa Guinea Bissau ryaraye ribaye mu mahoro mu mutuzo nta muvundo nkuko bivugwa na Oldemiro Baloyi umuyobozi w'indorerezi mpuzamahanga mu bihugu bivuga ururimi rw'igiportugal amajwi yavuye mu itora zigwe ko azamenyekana kuri uyu wa kane igihugu cya Guinea Bissau giherereye mu burengerazuba bwa Afrika ntikigeze kigira agahenge mu bijyanye na politiki kuva gihawe ubwigenge na Portugal mu myaka 50 ishize kuri uyu wa mbere amasasu yumvikanye hafi y'ibigo bibiri bya ONU mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Beni naho abantu bari bagiye gukora imyigaragambyo nyuma yuko umutwe witwaje intwaro wishe abasivili 8 nkuko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru by'abafaransa AFP ingabo zishinzwe umutekano za Kongo nizo zarashe zishaka gusesa imyigaragambyo nkuko umunyamakuru wa AFP abitangaza. Shuti mwari muteze amatwi ahani naho dusoreje amakuru yacu kuri isaha. Tubashimire kwa mwaduteze amatwi, dushimire ingenieur Tian wadufashe muhanga bw'ibyuma na Facile Gebeyo wegeranyije amakuru muri studio ya gatanu. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mukomeze muryoherwa na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.